Radio Hijwi y'America. Radio Hijwi y'America isamelina i Washington mu kiro ni namu kinyarwanda. Urundi butwe ya kunongo mu kya shatu wewe kometse cy'itinda no kometse ubino ndi azize. U Rwanda mutumira kwiga na jana kanye n'ice itatu. Mushobora no kudu kwitira ku Facebook na YouTube kuri Radio Hijwi no ku kibanda cyacu cy'amakuru. Wezi tatu wakabungu radio ya chube wa akabungu koda. Ili liza nchukwe sisi kumwe ni Federica Mwakisha tila mjie ligani za viku isaha. Ligani yo tuwa ndanya, tuwa kibuida, tuli mungu za chukwira, ikida cha corona cha dote kuisi bipose. Burundi mugambwe UDP zigame bangi abara tangaje kugenekereza ya 2025 yuko kwezi kwa kane ko umunya politike udashikira mu matora yuko igihugu atekanijwe mu kwezi kwa tano Burundi ari Evariste Ndayishimiye yagenewe mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo awuserukire muri ayo matora
turaje programme zindi migambwe dusanga mu gambo CNDD FDD kuse programme yikiranye cyane bose na programme y'iwacu
Yoni Abdul Kassim mukuru mugambi UPD ikiganiro yanga izinkuru y'ukimwe ntayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ya Gabinini ari mu gikwa cyo kwiyamamariza amatora yatekanijwe mu kwezi kwa tanu mu Burundi akamu kati ahagaragi ibiganiro kugira ngo muri ubutegetsi ko ya mu Rwanda yasaba leta y'u Rwanda kurusha ingingo zafashe kuri umugambi wo kwirinda ikiza cya corona inkuru y'ingwano hagati y'abasirikare b'u Burundi hamwe n'abagwanyi mu murwi Red Tabara mu buseruko bwa Congo tuburazira ku kanya kari imbere ariko imbere yaho tujye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ibiganiro byacu tubitanguye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi imbere guha ijambo umugezi wacu abize yaduteguriye dutanguriye ku nkuru ivuga ku gihugu cya Nigeria cyatangaje ko kigiye kurusha zimwe mu ngingo zicafashe zo gutuza no gukumira ikiza cya corona zimaze indwi zirenga zine zarashyizwe mu ngiro ku murwa mukuru hamwe no mu kindi gisagara kinini cyo muri ico gihugu nkuko perezida Muhammadu Buhari yabitangaje izo ngingo zizotangura koroshwa ku igenekezo rya kane y'ukwezi kwa gatano izo ngingo zatangwe gushirwa mu ngiro mu gisagara ca Lagos hamwe no mu gisagara ca Abuja kuva ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatatu kuva ico gihe itegereye c'abantu banduye uyu mugera muri ico gihugu kiramaze kwiyongera inshuro zine kuva aho ikiringo cyo kugwanya ico kiza conererejwe mu kwezi kwa kane itariki 13 abantu bamaze kwandura ico kiza bashika ku 2273 mu gihe abo cahitanye bashika kuri 40 benshi muri bo bakaba baba mu bisagara vya Lagos na Abuja Buhari ejo ku munsi wa mbere yavuze kwizo ngingo zo kugwanya kiza cha corona zagize ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu yongera avuga ko atagihugu na kimwe cyo ku isi gishobora kubandanya gukomeza izo ngingo zose gushika urucandago rubonetse ayo ni makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana Aloyiza umwanya ni wawe
akoze Frederike n'abaduteze amatwi mu gihe ibihugu bitari bike ku mugabane wa Buraya biri mu myiteguro yo gutezura ingingo zafashwe mu kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasabye kuri uwa mbere ibihugu kubandanya barondera bakumira kandi bapima no kuvura abanduye bose mu kiganiro yama ashikiriza uko ibyico kiza cyifashe umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura bashasha bagabanutse kandi ari ikimenyetso cyiza Tedros yaragabishije ariko ko ico kiza ataho kiraja Tedros asaba amakungu kugira urunani wo kugwaniriza hamwe uwo mugera amenyesha ko mu gihe abantu batokwiyunga uwo mugera uzobaca mu byahumye wongere kurandagata uhitane ubuzima bw'abandi bantu kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ishikiriza ko abantu bamaze kugaragara ko banduye uwo mugera ku isi hose barenga imiliyoni zitatu ayandi mareta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahambije izindi mu gutezura ingingo zo guhagarika imirimo kubera umugera wa corona ni mu gihe leta ya Trump nayo iriko irasuzuma inyifato nshasha zo kwisunga ku kuntu amareta yotangura buhoro buhoro gusubira kugurura ubucuruzi amashuri hamwe n'amasengero ibinyamakuru bimaze kubona ubwo rwandiko rwa leta cyashikirije kuri wa mbere kwizongingo zirimo kugara ibibanza abakozi baruhukiramo iyo bari mu buzi guhagarika imigwi y'abaririmbyi mu masengero baririmbira hamwe abategetsi bavuga kwizo ngingo zishobora no kuzoha inyanyurwa abategetsi b'amareta ya Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee bararetse bimwe mu bikorwa byo gucuruza biratangura kuri uwa mbere bahambije ayandi mareta nka Georgia, Oklahoma, Alaska na Carolina y'Epfo mu gusubiza abakozi ku mirimo buhoro buhoro umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu asaba amareta yo ku isi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ibihe by'ikiza cya corona Michel Bachelet yashikirije kuri uwa mbere ko amategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 adakwiye kuba nk'ikigwanisho amareta akoresha mu guhohotera abatavuga rumwe nayo kugenzura abanyagihugu no kwigumiza ku butegetsi uwo mutegetsi avuga ko kurasa no gufunga abarenze ku masaha yo gutaha mu ngo kuko bari kurondera icyo bafungura biteye kubiri n'amategeko kandi bikwiye guhagarikwa ibihugu nka byose ku isi byarashyize abanyagihugu muri guma mu rugo mu twigoro two guhagarika ikwirakwira rya COVID-19 abasivile muri Afghanistan barabandanya gupfa ku bwinshi aha barenga amajana atanu bafuye mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'2020 naho hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika n'abatalibani ibiri muri raporo yasohowe na ONU ku munsi wa mbere abana barenga 150 barishwe kandi hambavu y'abantu bishwe abandi baharurwa mu majana barakomeretse umugwi wa ONU muri Afghanistan washikirije kwa ayo masezerano yari yatanze icyizere cy'uko ubwicanyi ku banyagihugu buzogabanuka abatalibani bishyuye kuri iyo raporo bavuga ko abapfa bahitanwa n'ibitero by'indege za Amerika hamwe n'iza leta ya Afghanistan haruhande y'abapfa iyo raporo ishikiriza kandi ko amakenga ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu babandanya guhohoterwa no kunyuruzwa muri icyo gihugu abategetsi b'Ubushinwa bararekuye umushingwamanza akomeye anarongoye abandi mu by'agateka kazi na muntu yari amaze imyaka irenga ine afunzwe atanabasha no kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'inshuti n'abagenzi Wanzhang Wang yarekuwe kuri wa mbere ku murwa mukuru Beijing Wang yari umwe mu bashingwamanza barenga amajana abiri hamwe n'abadaharanira inyungu za politike bafunzwe n'Ubushinwa kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015 leta yabagirije gukoresha umwuga wabo mu kwirundaniriza ko ubutunzi wange yaburanira abanyepolitike baharanira ubutegetsi hamwe n'abo leta yatwaye amatongo ubucamanza bwamwagirije gusuzugura ubutegetsi mu rubanza abamenyeshamakuru hamwe n'abadiplomate batemerewe gukurikirana
urakoze amize ku makuru bije ko dushikiriza cyose cyose ko nk'uko abandi ku meza ya jo kishi ya leka samya ne i Washington DC ikintu cyo rwanda urundi ikintu cyo kwiga ku bintu bya shatore yo ku meza y'icyenda n'ikuru yo mu bintu by'u Rwanda ikintu cyo kandi yo kwishyira cyo kandi no kudushyira mu kwishyira ya data ya email ati yacu ayo bazo y'email akabungu koma na Facebook kuri adresse ya radio yacu no kuri www akabungu
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru yo mu karere k'Afrika y'Ibagabi nini cyatanguye mu Burundi aho umugambwe Sahwanya Frodebubu uri kuri ya mumaza amatora mu kugihugu watangaje ko kugarukira amasezerano ya Arusha no gukomeza ishure rya demokrasi ari bimwe mu byo umukandida wawo azoshira imbere mu gihe usinda amatora y'umukuru w'igihugu ni inkuru ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusabirwa na mugenzi wacu Desire Atunimana
Umugambwe Sahwanya Frodebu ugururiye imyamamazo mu ruraro ku gisagara cha Bujumbura muri zone ya Kinama umukandida w'umugambwe amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari kati jambo abanyagihugu Leonce Ngendakumana avuga ko azosubiza ijambo abarundi amwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu umukandida wa Frodebu asanga demokrasi mugambwe aturuka mu waharaniye yarasubiye inyuma kuri ico kiyongera ko amasezerano ya Arusha avuga ko yaho yanzwe n'ubutegetsi bwa kino gihe Leonce Ngendakumana avuga ko azobigarukira amwatsinze amatora
ingingo zose zafashwe abana mategeko cyangwa amabwirizwa zigatora umunyagihugu tuzozifuta muri izo ngingo tuzohera kuri iri bwirizwa shingiro riheruka gutorwa tuzozifuta rya bwirizwa shingiro cyari ryari ryari ryavuga riti ugiye mu matora ugashikana ibice biri ku ijana urarongo umushinga amategeko ibyo barapfuze ugiye mu matora ugashikana ibice ibihumbi bitanu ku ijana urarongo umushinga nkazi ibyo byarapfuze barondera rero abakubwiza abasenzi ko abasabyi bazacabara benshi iryo bwirizwa shingiro rirakijambo abashinga amateka n'abatanguza amateka kuri mvuga riti nk'amateka n'abatanguza amateka nibatora ibyirizwa perezida Kagame abyiyumvamo akamara iminsi mirongo itatu atangira kwiga icumu izuba ryatangiriye ndetse asubira kuba rero umushinga amateka rero yazakora yazuba ariyo gukora iyo kuko dufaranga gusa igindi ngingo tuzopfa tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirizwa shingiro nicyo cyari cyazimanganiye iri bwirizwa shingiro nicyo cyatumye imigwigwana cyane cyane CNDD-FDD na CNL baba mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi
Uwundi yatanguye imyamamazo n'uwigenga Dieudonne Nahimana icyo gikorwa yagitanguriye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinindo yashikirije ko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu azogarukira agateka kazi na muntu yongera ateza imbere igisata cy'uburimyi
turifuza kubona muri imyaka iri imbere imyaka iri imbere abarundi barundi kazi n'umwacu twizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyane cyane ubuzima bw'umurundi n'umurundikazi wese nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu kuva mu myaka yehera aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo ntagire umuntu azira ubwoko ntagire umuntu azira intara ntagire umuntu azira umuganda arimo ariko umuntu wese adashobora kubaho atekaniwe mu gihugu umuntu akagira agaciro turifuza ko umurundi wese uwo ari we wese aronka iteka aronka agaciro ntavuze ko yumvira icyumviro kinyuranye n'icy'uwundi yumvira icyo turifuza ko kiza kikaba umuco mwiza w'igihugu cyacu
reka n'umugambwe CDP urongowe na Anicette Niyonkuru waratanguje imyiyamamazo icyo gikorwa cyugururiwe muri zone Ngagara turi mu buraruko bwa Bujumbura Anicette Niyonkuru atanoza amahigwe yo kwemererwa kugira aze yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu azitabira amatora y'abashinga amateka yasabye abanywanyi biwe kuzohunda amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye abarongoye imigambwe abigenga n'inani basabwe gukinga umutekano w'abanywanyi babo na cyane cyane mu kwiyunguruza ako kamo nako umushikiranganji ajejwe umutekano arangiye mu bunyoni yateye ako kamo kuri uno wa mbere ariko ashikiriza iby'ubushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu arangiye
abunguruza abanywanyi babo bajyana mu bibanza bitandukanye biberamo imyiyamamazo twarabahaye ubutumwa yuko uburyo bwose butwaramo abantu bubakingira bakeneye kubatwara mu ifuso nibasire icyo gitigirisha abantu batwaye hanyuma nihagira ingorane zihaba bagafise asiranse kandi batware abantu bivanye n'ubushobozi bw'imodoka iyariyo yose bisigura ngo abantu barashobora kubatwara mu ifuso ariko kimwe nuko amategeko yo gutwara abantu yoba yubahirijwe na cyane cyane mu bijyanye na asiranse z'abantu turasaba inzego z'umutekano ko bikurikiranira hagufiya mu bijyanye no guhunguruza abanywanyi babo ariko na cyane cyane impanuro tubahereza tunaziha n'abashoferi cyane cyane kuko nibo bishobora kuva ko kugira ngo habisanganye cyane ririya birinde gutwara izo modokari banyoye inzoga birinde kandi umuvuduko muremure utuma bagwa mu masangane
ku munsi wa mbere w'imyamamazo umuntu umwe yaritavye Imana mu isanganya ry'imodokari yaritwaye abanywanyi ba CNDD-FDD bari bavuye Ingozi bagana mu ntara ya Gitega aho uwo mugambwe watangurije imyamamazo
ndamushimiye mwezi wacu Desire Hatimimana yadusomeye inkuru tukiri kandi mu Burundi umugambwe UPD zigamye ibanga uherutse gutangaza kuzoshigikira umunyapolitiki Evariste Ndayishimiye ariko yitoza ku giti cy'umugambwe abereye umunyamabanga mukuru CNDD-FDD mbega iyo ngingo yavuye kuki nivyo umushinjacyaha Abdul Kasima arongoye umugambwe UPD zigamye ibanga yabwiye Ijwi ry'Amerika
umugambwe wa CNDD-FDD umukandida wa CNDD-FDD Jirayama Joseph Ndayishimiye nuko ubwa mbere twebwe mu mugambwe tumaze kuyihweza programme twari dufise hanyuma tukaraba imigambi ngende kwa ko icyo twita plan stratégique mu rurimi rw'Igifaransa aho twateye intambwe icyo twashyira ku mwaka w'2020 twaciye turabaza rero dusanga mu migambi mikuru mikuru umugambo kidezigame banga ofise dusanga turaze programme z'indi migambi dusanga umugambo CNDFDD use programme yegeranye cyane rwose na programme y'iwacu hanyuma tubona yuko twamushyigikira ariko kandi nuko muri kino gihe ingendo iri mu Burundi nuko twubaka demokarasi gushasha
byo wabisigura ko mwabonye ko umugambi wanyu utogira icyo ukuye mu matora
ariko nkuko musanga mubizi higanwa babiri hagatsinda umwe twebwe rero twabonye yuko dushyitse ingufu hamwe na CNDD-FDD dushobora kuronka ku ngufu akarusho kaniniya gusumba ku mbure ako twari kuba twitwenyine mu gihe tukitunganya neza kurazi yuko umugambi twitezwe ngo wagiye uhura n'ingorane kuva mu 2005 2017 2015 gutyo rero twasanze yuko mu gihe tukitunganya neza twashyira ingufu hamwe tugasikira
mu gihe uyu mugambwe mushyike utsinda hari ikintu mwiteze ko woba korera
cy'umukandida wa CNDD-FDD ngo twese hamwe birashoboka ni ukuvuga twese hamwe CNDD-FDD iperezida Mibanga n'indi miryango icyenda y'abarundi twese hamwe turashobora gushyira ku kintu gihambaye tugashyira ku iterambere rirama
muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye hari abanyapolitike binuba bavuga ko umurwi ujeje gutunganya amatora uri mu kwaha kwa leta y'u Burundi ufise aho wegamiye rero mwebwe nk'umunyapolitike mubibona gute
tukavuga yuko umugambwe ngo mugwise ni wegamiye uri mu kwaha kwa CNDD-FDD cyangwa kwa leta ariko ko abantu bidoga ku kintu kitagenze neza n'ibintu bisanzwe kuko igikorwa cy'abantu twebwe tuzi yuko igikorwa cy'abantu cyose gishobora ntikigera kigoroka ijana ku ijana kiri bamwe n'amahenyo ni nk'uko twese twabonye yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenze neza mu kwakira intonde cyane cyane mu ntonde z'abitoza ku majyenda mu komine twagiye tubona twese tubona utunenge ariko ibyo ntibisigura yuko kubera guhenga amatwi ibaza yuko ko hamwe twagiye tujya kwitwara twabonye yuko byagiye bikosora ahantu tutazi akarore barashaka nka twebwe muri komine ya Mutimbuzi twari twabonye yuko hari icyo batari babonye ariko ejo tumaze kujya kusigura neza urutonde rwacu rwa komine Mutimbuzi barashoboye kurusubiramo
ishyirahamwe mpuzabakungu riharanira agati y'akazira muntu Human Rights Watch yarasohoye raporo ejo ku munsi wa mbere ivuga ko mu gihe cy'amatora hashobora kuba ubwicanyi busumbirije mu Burundi mwebwe muri ku rubuga mubibona gute
kuri kose twibaza yuko iyo raporo ataretse kubera ko uno munsi urazi uko mu gihugu hatekanye uko abarundi batekanye biratandukanye nuko ku mwezi ari riri mu 2015 biratandukanye ku mbere 2010 reka n'indi myaka yose yagiyibaho uno munsi urabona yuko amatora abantu batekanye n'ikimenyamye nuko imigambi yose mu Burundi iri mu matora urabona yuko by'ukuri dufatiye ku manama ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bwagiye bukoresha hagati mu abanyamigambi urabona yuko uno munsi abanyamigambi bose batuje batekanye ntitwibaza yuko bwicanyi bushobora kuba tubona aho bworohera kuko kugeza uno munsi mbere nta n'imvu uko twumva ziturira turigira twumva nta butumva batuka abandi ku rwego rw'igihugu umuntu abibona mu gihugu ni ukuri rwose abarundi baratekanye kandi twizeye yuko amatora azoba amatora atekanye azoba umuco
Abdul Kasima umukuru w'umugambwe PDG zigamibanga murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika dukutire mu Rwanda aho abahagarariye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikorera mu Rwanda basabye Leta y'u Rwanda korosha ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona Maître Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imbere kuri na Madame Victoire Ingabire umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha Umurinzi barasabye ko zimwe muri zo ngingo zofutwa guhuko zatumye ubuzima bw'abatishoboye buba bubi cyane rwose. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kigali mu Rwanda.
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru abakuri amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda taremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushushoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene babubi. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta yagombaga icya mbere gutegura Abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha Abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo gifatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenye n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihuti atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'Abanyarwanda, ahangaha avuga cyane cyane ba Banyarwanda b'abakene, ba Banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Icyo nakubwira Bwana Eric Bagirubusa, nta mahitamo dufite. Ega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara ni uko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni ikihe? Ni icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19. Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona, hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye Ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga. Mwana avugana zari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo utagire icyo babaza. Nibatureke nyine twikorere kuko biriya ntabwo byadutunga.
Mu minsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira umuvugo wiswe urwandiko rwa bene Gakara.
Cyari wungire nk'umugenga ngo ngenge bene Gakara bose, sinari bubemerere kuryama no kujya mu nzu ngo bugarire, nge nari bubarobanuremo abasaza nkabasonera bose imirimo yabo nkagira abakecuru bagasheshe nkabashakira ikiruhuko.
Bwana Bahati Inosa wahimbye umuvugo nubwo uri mu Kinyarwanda byumvikana ko ubutumwa bukubiyemo bugenewe ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu munsi akavuga ko gahunda yo kuguma mu rugo kuri ibyo bihugu isa n'idashoboka. Kuri telefone navuganye na Bwana Bahati amamiriza icyo yashingiyeho umuvugo we.
Abantu badakoze ngo bakomeze bagire icyo binjiza, ibihugu bibone icyo byinjiza, hari igihe usanga hari ibintu bitabasha kwikemurira. Kuri iki cyiza ni uko yarwanywa mu bundi buryo butari lockdown, kuko lockdown rwose ku bwanjye ngo nitari practical, ushobora gufunga abantu rimwe ukajya ukabarimbura.
Gahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga buhagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga, kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira agatoki kubatuzi inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Niba tubibutsa ko mu minsi ishize nabwo leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi ariko kubindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye abatavuga rumwe na leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bo bategetsi bari kwakira ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru ministeri y'ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura covid 19 muri bo 192 bakize bagira ubusajwi rya Amerika ikigani
cyo cyakomwe naho abarwanya ubutegetsi Burundi bo mu rwi Red Tabara bacumbitse muri territoire ya Uvira muri groupement ya Bijombo baratangaje ku birindo byabo ku munsi wa mungu byatewe n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'abagwanyi b'abakongomani bo mu rwi wa Gomino na Maimai mu Tetezi afamu abasirikare batanu inkuru y'umwishi makuru w'ishuri ry'Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bakorera mu misozi miremire ya Masango batifuje yuko amajwi yabo ajya hanze bavuga yuko ingabo z'u Burundi zari zivuye ku murambya ziri kumwe n'inyeshamba za Gomino zibona Koloneli Shakanya Musaraba hamwe na Mayimayi Mutetezi zabateyeho bari basanzwe bafite ibirindiro mu Masango bahungira mu Shojo bamwe mu bayobozi b'inyeshamba za Red Tabara bamye yuko ari abagwanyi batanu bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu migwano y'ejo naho ibo ku ruhande rwabo bavuga yuko bakomerekesheje umuntu gusa Abaturage bo mu Masango bemeza yuko ingabo z'u Burundi zaje ziturutse muri sekiteri y'Itombwe zinyuze mu Magunda ziri kumwe na Mayimayi Mutetezi ko arizo zarashe Red Tabara zirukana mu birindiro byayo byari kuwa Gahura mu Nyongombero ariko Mayimayi Mutetezi abuza abaturage guhunga kuko ntantambara bafitanye n'abaturage kwabwo bayifitanye na Red Tabara kwagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abakongomani umutwe wa Red Tabara ushinja gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kubarasa Maze tuvugisha umuyobozi wa Gomino Koloneli Shakanya Musaraba ahakana yuko atari kumwe n'ingabo z'u Burundi ziri kuvugwa yuko ziri kugwana na Red Tabara
Nafatikanye na leta y'u Burundi gutese sindi mu Burundi ndi umukongomani sizanje ndimo abarundi bari mu birabo
Red Tabara ivuga yuko ingabo zawe za Gomino zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi zavuye kumurambya azibarasira ahantu bita mu Masango
iyo byose ni bya binyoma ndi mu kubwira uva ku murambya uje mu Masango uca mugatanga hadi provinsi ya FARDC babaza ba FARDC kuko hari abantu bato bashobora kuba barabaciyeho aho turi hari abajwi na Red Tabara n'imbari bano mu Masango izo ntacyo tubiziho icyo tubuze tuzi gusa kuko turenga imipaka yacu kandi tuzi kuko uko biri kose hari abantu bicara bahimba bene ibyo binyoma byo kugira ngo baharare abantu
Andi makuru avuga yuko mwebwe na Mayimayi Kibukira bakunze kwita Ebwila muri gufatikanya na leta y'u Burundi mukuru asa Red Tabara
abavuga gutyo abona abaje banje reka mbivuge gutyo leta y'u Burundi kumvuza na Kibukira se kuzihe nyungu ngo nitumara tuyikorere iki byo zose ni ibinyoma ko ndi kumbwira ni ibinyoma turarwana icyumweru ntikirashira twarahe turasanye hano n'uwo Kibukira bavuga kumvuza na Kibukira ni igitu kidikomeye
takoza ubwo twateguragiye inkuru twashatse kuvugisha Mayimayi Mutetezi bakunze kwita Kibukira telefone nti yadukundira ariko hari abaturage mu bwoko bw'abafurero bo mu Masango twavuganye batubwira yuko batanejejwe n'uko Mutetezi yafatikanyije n'abarundi mu kugwanya Red Tabara kuko ariyo yafashaga Mayimayi Mushombe na Irunga mu kugwanya twigwaneho na Gomino zibarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge ku Rwanda rw'umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko nabo bumvise aya makuru ko hari intambara iri kubera mu Masango kure n'ahari ibirindiro bya FARDC hagati ya Mayimayi Mutetezi n'abagwanyi b'abarundi bataramenya neza mwomenye yuko hashize ibyumweru bibiri amashyirahamwe arimo Societe Civile muri teritwari ya Uvira avuze yuko hari abasirikare b'u Burundi bambutse muri Congo banyuze mu kiyaga cya Tanganyika itabara kugira ngo itazahungabanya amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2020 Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye
ku isi mu kundi radio ku ijwi rya Amerika bigana twateguye mu kanya bigabira turashimiye mu kubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguye tubashimiye namwe twese natwe kandi twateye akamu